iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Radio y'i Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Cuti mwese muduteza amatwi ndabaramukije. Mwiriwe neza, hano turi muri studio ya gatanu, muri kumwe nanje Aloyse Bigirimana
na Fidenio Ngabo. Nanje ndabaramukije, kaze mwese mu biganiro tubafitiye kuri isa.
Amasezerano y'Ipari yavuga yuko ibihugu biteza gutanga ico bigiye kwiyemeza kandi bikabishira mu ngiro, nuko vuga ko ibyo byuka bitazogabana. Kindi naco nuko ibihugu bikenye bigiye kubona ingaruka mbi cyane.
Uyo ni umufasoni Renilde Ndayishimiye yakurikiranye hafi by'amasezerano y'Ipari kubidukikije, avuga uko ibihugu bikenye bigiye gusinzikara inyuma y'ingingo ya Perezida Donald Trump wa Amerika yo kwiyonkora muri ayo masezerano.
Abahinga mu byitegekanya bihe bamenyesha ko igihugu cya Ethiopia gishobora kugira migwa kurushiriza n'ikibazo cy'imvura idahagije.
Muri Afrika naho abana 15 b'Abanyasudani y'ubumanuko barafuye nyuma yaho baterewe incandago z'ubukangwe ziri mu imigera.
Umwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu yahagaritse imigambi yo kwitaba inama yego cha Liberi.
Aya namwe mu makuru duhava tubashikiriza mu kanya mugume ku radio yanyu. Radio ya Amerika Washington DC, uyu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Abakuru b'ibihugu ku isi hamwe n'amashyirahamwe adaharanira ibidukikije bagaragaje ko bababajwe n'ingingo yafashwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yo kuva mu masezerano y'Ipari yo gukingira ibidukikije, amasezerano atumbere guhangana n'ibibazo biterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yatangaje mu ndimi z'Igifaransa n'Icyongereza ko Perezida Trump yakoze ikosa rikomeye ritazokwibagiranywa ku isi. Macron yatangaje ko abashakashatsi hamwe n'abagwizatunga bahawe ikaze mu gihugu cyo cy'u Faransa, aho bashobora gukorera hamwe kugira batorere umuti ibibazo biterwa n'ihindagurika ry'ibihe no gukingira ibidukikije. Nayo chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yavuze ko iyi ngingo idashobora guhagarika ababona ko ari ngombwa gukingira isi. Perezida wa Ghana ni ku mugabane wa Afrika John Dramani Mahama abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, nawe yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikwiye mu ruhara rwayo rwo kuba igihugu gifise igihagararo gikomeye ku isi. Eka sabo gusa n'abakuru b'ibihugu by'Ubushinwa, Ubuyapani, eka n'ahandi mu makungu biyamirije kandi baranegura iyo ngingo ya Perezida Donald Trump.
Atoke kuvuga ko vyerekeye amasezerano y'Ipari, ingingo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yo gukura meza muri ayo masezerano kwindagurika ry'ibihe ishobora kugira ingaruka mbi mu karere ka Afrika. Ivyo bitangazwa n'abaharanira ibidukikije mu karere ka Afrika. Salim Fakir ajejwe imigambi mu kigo kijejwe gukingira inyamaswa mu gihugu ca Afrika yepfo arafise impungenge ku ngingo ya Amerika yo kuva mu masezerano y'Ipari, amenyesha kwiyo ngingo izotuma Amerika ihagarika intererano y'imiliyaridi zibiri z'amadolari yaragenewe ikigega kijeje gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambere kwijukira uburyo n'ubuhinga bitageramira ibidukikije. Salim Fakir amenyesha ko ico kigega kikenewe cyane kubera cyari gufasha ibikorwa byo kugwanya ihindagurika ry'ibihe mu karere ka Afrika kubera abanyafrika batari bake batunzwe n'uburimyi. Fakir avuga ko bashobora kugeramirwa kurushiriza n'ihindagurika ry'ibihe. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika barerekanye ko badashimishijwe n'ingingo ya Perezida Trump yo gukura Amerika mu masezerano y'Ipari.
Amakuru kuri Afrika, abana 15 barafuye nyuma yaho baterewe incandago zirimwo imigera mu ntara yo mu manuko bushiraho useruko bwa Sudani y'ubumanuko ico gihugu kaba kiri mu ntambara kuva mu mpera z'umwaka wa 2013 ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muri ico gihugu umushikiranganje Riek Gaye Koke mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatanu yatangaje ko abajejwe gutanga izo ncanco batubahirije amategeko yemejwe na OMS yemeza ko urushinge yemeza kandi ko urushinge rumwe gusa ariko rwakoreshejwe muri iryo sekeza ryo gutanga urucanco rwagasama rwamaze iminsi ine gusa
ko indi nkuru ya Afrika umwami w'igihugu cha Maroc Mohamed wa gatandatu yahagaritse imigambi yo kwitaba inama y'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu burengero mu mfunyafunyo CDAO izoba mu mpera zindwi mu gihugu cha Liberia ivyo kubera umushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Israel Benjamin Netanyahu azoba yitavye iyo nama ivyo vyatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Maroc Maroc yifuza kuja mu ishyirahamwe CDAO inyuma yo ku muryango w'ibihugu vya Afrika usubiye kwakira ico gihugu mu kwezi kwa mbere Maroc yari imaze imyaka 33 yaravuye muri uwo muryango vyavyitezwe ku mwami wa Maroc yitaba inama ya CDAO izobera ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia ejo kwa gatandatu no kumusubira imana zitezwe ko abategetsi b'ibihugu bigize CDAO baganira ibyasabwe na Maroc vyo kwinjira muri iryo shyirahamwe
tukivuga kuri Afrika abantu bashikindwi barafuye abandi batari bake barakomereka inyuma y'ibitero bibiri byabiyahuzi byabereye mu gace ka Kolofata kari mu buraruko bwa Kamerune agace ka Makaba yemwo ibitero by'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram ivyo bitero vyemejwe numwe mu bategetsi ba Kamerune atashimye ko izina ryiwe rigaragara igitegiri kanuni cabahasize ubuzima ntikiratangazwa ariko bashobora kuba bashika abantu 9 hamwe n'abandi barenga 30 bakomeretse
Iyindi nkuru yerekeye Afrika abahinga mu vyiteganya bihe bamenyesha ko igihugu ca Ethiopia gishobora kugeramirwa kurushiriza n'ikibazo c'imvura idahagije. Ivyo bizogira ingaruka kurushiriza bifatiye ku ruzuba rwatumye abantu 8 million mu gihugu bakenera imfashanyo. Chris Funk umuhinga mu vyerekeye ibirere mu kigo ca America US Geological Survey ubushakashatsi bwiwe ushimikira ku bihugu vyo muri Afrika na Asia yabwiye ijwi rya Amerika ku urugero rw'imvura izogwa mu buraruko bwa Ethiopia ruri munsi y'ugwari rumenyerewe amenyesha ko ivyo vyabaye mu mwaka w'2015 mu buraruko no mu gice co hagati mu gihugu mu bisanzwe Ethiopia ikunda kuronka imvura nyinshi cyane hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'icenda cyane cyane mu buraruko bw'igihugu ku bantu bagera hafi y'imiliyoni 8 bakeneye ifashanyo y'ibifungurwa imiliyoni 3,600,000 bari mu ntara ya Oromia
Lajijwi ya Amerika i Washington DC ubwato bubiri bwa leta z'umwe za Amerika butwara indege hamwe n'ubundi bwato bubuherekeje bwarakoze imyimenyerezo nk'ibahari y'Ubuyapani mu minsi heze imyimenyerezo igamije gutera igitsure Korea ya ruguru ku mugambi wayo gukora ibirwanisho by'ubumara no gutera ibigendajuru vya misile balistike mu kirere igisirikare cha Amerika kirwanira mu mazi cyarasohoye amasanamu ya video ku rubuga rwa internete amasanamu yerekanye ubwato butari buke burimwo bubiri bukomeye bwikorera indege bwitiriwe Carl Vinson na Ronald Reagan buri mu mazi hagati y'amazinga ya Korea n'Ubuyapani igisirikare cha Amerika gitangaza ko muri iyo myimenyerezo harimwo n'ubwato bw'intambara bw'Ubuyapani kandi ko yamaze iminsi 3 irangira ku munsi wa 5 Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yamyashikiriza amatangazo yamiriza umugambi wa Korea ya ruguru wo guhingura ibirwanisho by'ubumara bigamije guterwa ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika Radio ijwi ya Amerika higahunda radio ya chutwi bagezaho buri munsi radio chutwi ya bose kuri FM 88 bice bitatu no kuri ijwi ya Amerika FM 104 bice bitatu ikigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 bice 9 na FM 105 bice 2
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com
Inyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi dutandukira amakuru avugwa mu karere, umuhango w'ihererekanya ry'ubutegetsi wari utekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu hagati y'abarongozi bashasha b'ishengero ADPR n'abahora ubu basanzwe n'abahora barirongoye ubu basanzwe bari mu minwe y'ubucamanza bw'u Rwanda ntiyabaye ikiba kuri uyu munsi. Mugenzi wacu wasumta kaboyi Kigali mu Rwanda yari yakurikiranye ibyo bikogwa.
Nyuma y'amasaha 6 abahoze ari abayobozi ba DPR bafunzwe bakurikiranwa ibyaha byo kunyereza umutungo w'itorero n'abayobozi ba DPR bakerutse gutorwa bamaze mu mwiherero wari ugamije gukora ihererekanya bubasha hagati y'ubuyobozi bushya n'ubucyuye igihe. Uyu mwiherero waheje abantu bose cyane cyane abanyamakuru batashoboraga no kurunguruka mu gipangu cya DPR. Uyu mwiherero wasojwe nta mwanzuro ufashwe kuko abari abayobozi ba DPR bafunzwe bavuze ko batiteguye maze bavuga ko bahabwa iminsi yo kwitegura. Umuvugizi wa DPR Reverend Pastor Karuranga Ephrem yabwiye Ijwi rya Amerika ko uyu muhango utabaye ko ahubwo wimuriwe ikindi gihe bazafashwamo n'inzego zifunze abari abashumba b'itorero rya DPR.
Bafashe uwanda n'amatwambikanyeho zireba uko biro bimeze irebe birimo ibyandike bitegure hanyuma twebwe tujye mu biro dukore uruhande twumvikanyeho rwabarebe natwo rwaturebeye bakorera mu biro nk'uko bisanzwe. Ariko ni ukuvuga ngo hari abo bakonfiye ibintu byabo, ni ukuvuga ngo bo badahari hari abo bakonfiye ibintu bakabarebera ibintu byabo hanyuma noneho aho babonera akanya aho inzego zadufasha bakazaza.
Nimwe mwari mwasabye n'ubundi Romise mwebwe mwatowe
ndetse twari twayisabye nabo barabitwemera kuko urumva ntabwo wajya mu biro birafunze ure twari twabasabye ko inzego zibafite zatworohereza bakadufasha ndetse twumvikanaho kandi byagenze neza.
Uku gusubika ihererekanya bubasha ni nabyo bamwe mu bunganira abaregwa bifuzaga kuko hari bamwe bunganira abaregwa bangiwe kwinjira bahezwa inyuma y'igipangu nk'abanyamakuru. Umwe mu bunganira abaregwa wifuzaga kwinjira akaba yagira inama umukiriya we yasobanuriye Ijwi rya Amerika ko ibyo barimo byo guhererekanya ububasha batateguye ari amakosa.
Abantu bamaze hafi kwezi bafunze, offices zabo zinjiyemo abandi bantu batigeze babibasaba mu byo baregwa. Harimo ibijyanye no ku n'imitungo n'ibijyanye nabo ubwo tutabyemera. Muri icyo gihe rero birumvikana ko ibyo bintu biri bimwe mu bizakoreshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twumva rero ari no kwinjirira ahubwo akazi gasanzwe kubutabera kuruta kurusha imikorere ya DPR. Bari bakwiye guhabwa umwanya wo gutegura ibyo bagomba gutegura ndetse bakabona n'uburenganzira bwabo bwo kugisha inama babunganira, kuko uyu munsi ni abantu bafunzwe. Niba ari abantu bafunzwe rero bakeneye ko igikorwa cyose bakora hari ababunganira bakagira inama mu mategeko. Ubwo rero ubwo buryo nibo batabuhawe, kandi nanjye ndi umwe muri bo. Ntabagenzi wanjye nta sindababaza ariko sinkeka ntawe mbonye aha aramutse anahari ntibatuma aninjira nk'uko nanjye banyangiye. Urabona ndatekereza ko rwose ntago binuze ntibikwiye kuba bikorwa bityo.
Uyu muhango wimuriwe ikindi gihe kitazwi nk'uko umuvugizi mushya wa DPR yabisobanuye. Uyu munsi uzaterwa n'uko inzego zifunze zibafunze zizabazana kandi bose bakaboneka, kuko uyu munsi hazaga umwe nyuma y'amasaha akaza abandi. Iri hererekanya bubasha ryari riteganijwe kubera mu biro bikuru by'itorero ADPR biherereye ku Kimihurura. Abagize inteko rusange ya ADPR kuwa kabiri w'iki cyumweru dusoje nibwo bahuriye mu nama idasanzwe maze batora Reverend Karuranga Ephrem nk'umuvugizi mushya w'iri torero. Uyu ni kipe nshya bari kumwe baje gusimbura bari abayobozi ba ADPR bageze kuri 7 bose bari muri gereza bakurikiranyweho icyaha cyo kunyereza umutungo w'iri torero. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio ya Amerika Washington DC ingingo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yo kuvavanura n'amasezerano y'i Paris ishobora gutuma ibihugu bikenye bigeramirwa gusumba n'ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe. Ivyo bivugwa na bamwe mu bahinga bakurikiraniye hafi ivy'ayo masezerano. Vyinshi kuri iyi nkuru twabiteguriwe n'umumenyeshamakuru Diane Nininahazwe akorera Ijwi rya Amerika ngaha i Washington.
En cette circonstance probablement historique qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour.
Hari kwigenekerezo rya 30 y'ukwa 11 mu mwaka w'2015 aho umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa w'ico gihe Laurent Fabius n'ibigumbagumba byinshi yari kwashemira ibihugu bitandukanye byari bihejeje kwemeza ayo masezerano inyuma y'indwi zibiri zari zaranzwe n'impari zifatiye kucokogwa kugira ngo bidukikije byubahirizwe gusumba.
Nous sommes en effet parvenus, c'est ma conviction profonde.
Ahanini ayo masezerano atomora neza yuko igihugu cyose cyashize ku mukono cabigikenye canke igitunze kibwirizwa kugabanura ivyuka kinungika mu kirere kugira ngo isi ntirenze ubushuhe bwa degree Celsius 2. Ayo masezerano aratomora kandi ko ibihugu bitunze gusumba ibindi bitegerezwa gushumbusha no gufata mu mugongo ibikenye bivugwamo ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe kugira ngo bishobore guhangana nazo. Kuba rero Amerika ifashe ya mbere mu kwikura muri ayo masezerano abayakurikiraniye hagufi agitangura kwiyumva vigwa imyaka hafi 10 iraheze bemeza ko ari byinshi bizohinduka na cane cane mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere. Umufasoni Renilde ndayishimiye umwe mu bahinga bakurikiraniye hagufi ivyayo masezerano ati nakababaro katagira uko kangana
yatwaya uburyo bwinshi n'umwanya munini kugira dushike kuri ayo masezerano. Umubabaro ntiwobura kuko igihugu nk'ico gishobora kuba cofashije kugira ngo ibihugu bikenye bishobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ku bihugu cane cane bironka ingaruka nyinshi zivuye ku ihindagurika ry'ibihe. Amasezerano y'Ipari yavuga yuko ibihugu biteza gutanga ico bigiye kwiyemeza kandi bikabishira mu ngiro ico twise contribution déterminée à l'échelle nationale. Urumva rero iki gihugu kigiye gukora nimba cogabanije ivyuka ku rwego rw'ico gihugu kiwifashe ingingo yo kuvamo. Nukuvuga ko ivyo vyuka bitazogabanuka muganizera yuko abene gihugu baho hantu batazovyemera. Ariko kandi kindi naco nuko ibihugu bikenye bigiye kubona ingaruka mbi cyane nka kigega cy'isi yose cyategerezwa kwakira amafaranga twariko dukora amaproje dushira yo kugira tubone amafaranga yo kugira ngo dushore imigambi ishobora gutuma abanyagihugu bahangana n'ihindagurika ry'ibihe. Urumva nta cizere tubona yuko icyo kigega kizoheza kikaronka amafaranga akwiye. Ariko noneho jewe nizera yuko abantu bize ubuhinga mu by'amategeko bazicara bakabyicarira.
Igihe amasezerano gukingira ibidukikije yemezwa muri 2015 abatari bake mu baharanira agateka k'ibidukikije bari basabye ko hoba amategeko ruhasha yohana igihugu kizoyiyonkora ko canke kikarenga kuco cemeye. Ariko ibihugu ahanini vya rutura mu butunzi ico gihe vyarananye bisigura ko ayo mategeko atari ngombwa. Ico gihe perezida yaramutswa Amerika Barack Obama yahumurije abari bafise impungenge ko nahatanga ingo nimwe izohasha uhindukije mu ijambo canke ntashikana ivyo yemeye Amerika ico kibazo izogifata mu minwe. Amasezerano yitiriwe Paris agamije gukingira ibidukikije aratomora ko igihugu cose gishaka kwiyonkora ko kibwirizwa kurindira imyaka 3 imbere yuko kiyavanamo akarenge. Amerika rero ari nkamwe yokomeza uwo mugambi izovavanura nayo masezerano mu 2020.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Abashinga amateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuri uyu wa gatanu batoye itegeko rigwanya ikoreshwa ry'ubumwanya amasashire mu rurimi rw'Igifaransa mu bihugu byose bigize uwo muryango. Ibijanye n'iyi nkuru turabashyikirizwa n'umenyeshamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha muri Tanzania.
Nitegeko ryafashe urugendo rurerure kugira ngo ritogwe n'inamashingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko nk'uko bivugwa na Honorable Patricia Hajabakiga yatanguje umugambi w'iryo tegeko ryo kugwanya amasashe canke ubumwanya muri uwo muryango.
Mu by'ukuri navuga ko inzira yabaye ndende. Igihe cya manda yanjye ya mbere yari igihe cy'imyaka 4 gusa turabikora. Muri 2012 iri tegeko ku rwego rw'inteko riratorwa.
Naho mu mwaka w'2012 ryari ryatowe ryavuye rinegerwa mu menshi n'abagwiza tunga bafise amahinguriro y'amasashe.
Icyo gihe babanjirije mu gihugu cya Kenya kuko wayoboraga icyo gihugu icyo gihe niwe wayoboraga umuryango niwe rero itegeko ryabanjirije kugira ngo ajye gusinya. Rigezeyo ntabwo ryashoboye gusinya ahubwo baratwandikiye batugarurira itegeko bavuga yuko hari ibintu bimwe dukwiye kongera kurebaho. Ni bibazo byinshi byari byazanywe n'abantu bafite inganda zikora amashashi. Ku munota wa nyuma igihe twari Kigali mu kwezi kwa gatatu itegeko ryari rigiye guhita haza abacuruzi nanone baza gusaba yuko bongera bagatanga ibitekerezo byabo.
Ibihugu bya Kenya hamwe n'Ubuganda nibyo bifise amahinguriro menshi akora amasashe hamwe n'ibikomoka kuri yo nk'uko byerekanwa n'amatohoza yakozwe n'abashinga amateka bayase bagira ko banabahanura ko batazohomba kubera iryo tegeko ahubwo ko bohingura ibindi bisubirira ubwo bumwanya.
Abantu benshi bafite inganda zikora amashashi ubona bafite ubwoba bwo gutakaza ubicuruzwa byabo ariko bashobora guhindura technology bagakora ibindi. Kindi dukwiye gukora nuko dukwiye kongera icyo bita recycling gusubiramo kuyakora bushya birashoboka ko mu gihe cya mbere bazabitakaza mu gihe bagihinduriye tekinoloji yabo, ariko urebye uburemere ku gihugu muri rusange, kuko ntabwo iyo umuntu akora politiki cyangwa akora amategeko areba umuntu umwe, areba igihugu muri rusange.
Kugira ngo iri tegeko rigwanye ubu mwanyarije mu ngiro, abakuru b'ibihugu bazobanza kuritera ku mukono maze barigire ngendegwa ko mu migambi y'igihugu kimeye kime cyose, aho abashinga amateka barahafite igicizere ko bazobikora.
Ndetse n'urugero rw'u Rwanda bamaze iminsi babona abantu benshi, yewe n'abakuru b'igihugu benshi bamaze guhinduka. Agiye navuga nka perezida wa Tanzania aherutse kukivugaho, avuga ko atanze igihe cyo kuba barangije ikoreshwa ry'amashashi mu gihugu cyabo. Muri Uganda bo bafite itegeko naryo rikuraho amashashi, nubwo kubishyira mu bikorwa bibagora ariko baratangiye. Igihugu cy'u Burundi muri raporo y'abadepite bari hano bavuze yuko iwabo politike irihari, ariko bariho bategura gukora itegeko naryo ryo guca amashashi. Muri Kenya umujyi wa Nairobi bamazemo gushyiraho amabwiriza abuza ikoreshwa ry'amashashi mu mujyi wa Nairobi. Bivuga ko rero harasa nkaho watangiye kubaho ubwumvikane, kuko abantu bose bamaze kubona ko giteye ikibazo gikomeye cyane mu rwego rw'ibidukikije, mu rwego rw'ubuzima, imiferege yose yarazibye, ahantu hose harahindanye.
Nta bihano bitegekanirijwe igihugu kitazoshira mu ngiro iryo tegeko, ariko inama nshingamateka ivuga ko bibaye ngombwa n'ibyo bihano bizotogwa kugira ngo umuryango wa Afrika w'ubuseruko wose ugwanye ubumwanya canke amasashe. Ni itegeko rya nyuma ritowe niyo nama nshingamateka igira gatatu, kuko bitekanijwe ko ku munsi wa mbere uza itariki zine ukwezi kwa gatandatu izo birangije ikiringo cayo, atagihindutse bukeye itariki zitanu hazocashigwaho iyindi nama nshingamateka nshasha igira kane y'umuryango wa Afrika w'ubuseruko. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, uyu nawe n'umwanya w'inkino. Turi kumwe na mugenzi wacu Ernest Ugeziwe, asanzwe ariko yimenyereza ku Ijwi rya Amerika. Ernest, championa ya NBA n'umupira w'amaguru ku isi yifashe gute?
Urakoze cyane Alois, reka duhere ku mukino w'intoki wa basketball NBA ku mugoroba w'ejo kwa kane hashize tariki ya mbere Kamena, nibwo umukino wa mbere w'imikino ya nyuma finals y'umukino w'intoki ya basketball hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika warayibaye, ukaba wahuzaga amakipe ya makeba Golden State Warriors yo muri Leta ya California ndetse na Cleveland Cavaliers yo muri Leta ya Ohio. Umukino uryoheye amaso n'ishyaka ryinshi ku mpande zombi. Cleveland Cavaliers yatangiranye imbaraga nyinshi gusa igenda icika intege ahangaha bitewe n'abafana bari bafite umurindi ukomeye bari gufasha ino kipe ya Warriors yari iri gukinira iwayo. Igice cya mbere cy'uyu mukino cyarangiye Warriors ariyo iri imbere, ariko irusha Cleveland amanota 8 gusa, ku buryo abafana bayo bari batari izere insinzi neza. Mu gice cya kabiri ibintu byahinduye isura, kuko abakinnyi ba Warriors barushije cyane ikipe ya Cleveland. Aba bakinnyi bakaba bari bayobowe na Stephen Curry ndetse na Kevin Durant. Byaje kurangira rero mu gace ka gatatu k'uyu mukino, agace kabanziriza ka nyuma, LeBron James acitse intege ku buryo bugaragara, ndetse iyi kipe ya Warriors birangira ibarushije amanota 20 yose. Umukino waje kurangira ikipe ya Warriors itsinze amanota 113-91 ya Cleveland, ndetse Kevin Durant niwe waje kwegukana umwanya w'umukinnyi mwiza w'umugoroba atsinze amanota 38. Umukino utaha uri ku cyumweru, ni ukuvuga ku itariki ya kane za kuno kwezi.
Umupira w'amaguru nawo wifashe gute?
Mu mupira w'amaguru naho reka nkubwire ko kuri uyu wa gatandatu hari wa mukino rurangiza, no mukino wa UEFA Champions League, no mukino ubutegerejwe n'abatari bake. Kuri inshuro uyu mukino uraza guhuza amakipe afite amateka akomeye. Ikipe ya Juventus yo mu Butaliyani iraza kubiri gucakirana na ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne. Juventus imaze gutwara irushanwa inshuro zigera kuri ebyiri gusa, ifite inyota iyo kongera kwegukana kino gikombe yaherukaga gutwara mu 1996 itsinze ikipe ya Ajax Amsterdam yo mu Buholandi. Naho mukeba wayo Real Madrid yo iheruka kwegukana kino gikombe mu mwaka ushize 2016, nabwo ikaba yaratsinze bigoranye Atletico Madrid nayo yo muri Espagne, bihita binayishyira ku mwanya wa mbere w'ikipe imaze kwegukana ibi bikombe byinshi, kuko kugeza kuri uyu munota yibitseho ibikombe 11 byose. Gusa ntago bishobora kuza kuyorohera kugitwara ku nshuro ya kabiri yikurikiranya, kuko ubu iby'amateka tubwira nuko ikipe ya AC Milan ariyo ifite akagahigo ko gutwara iki gikombe yikurikiranya, nayo ikaba yaragitwaye mu mwaka wa 1989 ndetse no mu mwaka wa 1990. Biteganijwe ko uyu mukino wa nyuma uzaba kuri yo gatandatu tariki ya gatatu, ukabera mu ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Cardiff mu gihugu cya Ecosse, ikibuga cyakira abantu bagera ku 174 byose, ndetse bikaba binateganijwe yuko abagera kuri miliyoni 190 bose aribo bashobora kureba uyu mukino ku mateleviziyo yabo. Uyu mukino kandi uzawuyobowe n'umusifuzi kabuhariwe w'umukomoka mu gihugu cy'Ubudage witwa Felix Bridge.
Urakoze, reka duhe akanya Fidele nawe niyo ngabo atubwire avugwa mu karere mu bijanye n'inkino.
Loyisi higanwa ryo mu cicaro ca kabiri zobandanya mu mpera z'indwi mu Burundi rizoba rigeze ku munsi wa 12 mu mpira w'amaguru, kandi umugwi nserukira gihugu mu mpira w'amaguru ubandanya kwitegurira inkino zo gukuramwo. Ku telefone turi kumwe n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya. Evariste, wiriwe?
Wiriwe neza Fidel.
Wo bidusigurira neza ku vyerekeye izo nkino?
Ego nkuko meje kwivuga Fidele ku mumpera zino ndwi hano ibujumbura mu Burundi kabere ku gihugu hatekanijwe ko umunsi hitezwe umunsi ugira 12 wihigana mu cicaro ca kabiri, aho rero biboneka yuko nk'umugwi de jeunes athletiques usa nuzo duga mu higana ko gushika ubu usigaje inkino zitatu maze kuronka amanota 21. Aha rero hari imigwi yari kwigerageza kuraba ko yo duga mu cicaro ca mbere ariko rero bitazohera. Twovuga nk'umugwi Flamengo mu Ngagara eka hamwe n'umugwi Mosushuga wahariya mu ntara ya Rutana. Umupira w'amaguru kandi ahano kugira ko tugeze ku munsi wa 11 umugwi seruka y'igihugu intamba mu rugamba ariko witegurira inkino za kane ya 2019, aho rero uko witegurira inkino zo gukuranamwo ku mumpera zindwi busha dutangura. Uwo mugwi intamba mu rugamba ukaba witeze hano ibujumbura umugwi serukira gihugu wa Sudani yepfo. Aha Origine ingwe ko amenyereza intamba mu rugamba akavuga yuko umugwi wifashe neza, kiretse rero umukinyi Enoch Sabumukiza wo muri message ngozi yababaye. Umumenyereza w'intamba mu rugamba avuga yuko abakinyi bose gushika ubu bifashe neza, eka n'abava hanze bamwe tukita abaprofesionele bakaba bamaze gushika bakaba ariko bitegura hamwe n'abandi kugira ngo bazoshobore gukira n'uwo mugwi wa Sudani y'amajepfo.
Ubwo rukino ruzobera he?
Urukino ruzohuza intamba mu rugamba ruzobera hano Bujumbura ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 cyangwa ku munsi w'Imana igenekerezo rya 11 ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore.
Urakoze, yamumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyaga.
Radio ya Amerika imbere yuko dusozera amakuru y'umugoroba rikatubacije ijyanino yavuzwe kijyano ino kwise, aho bwato bubiri bwa Leta Zunze za Amerika butwara indege hamwe n'ubundi bwato buherekeje bwakoze imyimenyerezo nk'ibahari y'Ubuyapani mu minsi iheze, imyimenyerezo igamije gutera igitsure Korea ya Ruguru umugambi wayo gukora ibirwanisho by'ubumara.
Ingingo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yo gukura meza mu masezerano y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe ishobora kugira ingaruka mbi mu karere ka Afrika. Ivyo bitangazwa n'abaharanira ibidukikije mu karere ka Afrika. Sariem Fakir ajejwe imigambi mu kigo kijejwe gukingira inyamaswa mu gihugu ca Afrika yepfo arafise impungenge ku ngingo ya Amerika yo kuva mu masezerano y'i Paris.
Tukababwiye kandi n'abana 15 b'Abanyasudani y'umanuko bafuye kubera batewe incandago zirimwo imigera ni mu ntara ya Sudani y'umanuko nk'uko twabibabwiye.
Umwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu yahagaritse imigambi yo kwitaba inama y'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu burengero mu mvonyamfunyo CDAO izoba mu mpera z'indwi muri Liberia. Ivyo kubera umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu azoba yitavye iyo nama. Ivyo vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Maroc. Maroc yifuza kuja mu ishyirahamwe CDAO nyuma yuko umuryango w'ibihugu vya Afrika usubiye kwakira ico gihugu mu kwezi kwa mbere.
Muri Kamerune kandi naho abantu bashikindwe barafuye abandi batari bake barakomereka inyuma y'ibitero bibiri by'abiyahuzi byabereye mu gace ka Kolofata kari mu buraruko bwa Kamerune, agace kamakabiremwo ibitero by'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Amakuru twabateguriye muri aka kanya naha agarukiye tushimiye aho bose baduteze amatwi, tushimiye kandi Facile yadufashije gutorokanya ibiganiro kuri mikoromo ari kumwe nanjye Aloise Bigirimana
na Fidel Niyongabo. Tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi, tubifurije amahoro y'Imana, mugire ijoro ryiza, mwumva n'ibindi biganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.